mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda no muri studio ya 18 muri komenaje we Diane Ninahazwe igenekerezo ni rya 8 kwezi kwa gatatu muri 2018 no munsi mukuru w'abapfasoni aho muri mwese muri komuna twumviriza mugira umunsi mukuru mwiza abapfasoni
kubura ukuntu bashobora kwibeshyaho mu buzima bwo kudandaza ugasanga nta mutaye bafise kandi barakunda guhura n'ibibazo byo mu ngo bagakubitwa n'abagabo babo
Nuko rero naho twari tuyifurije umunsi mukuru mwiza bamwe bararira bavuga ko ari umunsi ushitse bakiri mu ngorane nk'abapfasoni bamwe muri bo nabo muhejeje kumva uyo akaba ari uwo mwikambi yanduta aravuga ko amabi akoregwa abapfasoni ari menshi muri iyo kambi mu rusenda nuko nyene hagati mu gihugu cy'u Burundi naho nyene bavuga ko umupfasoni atagahengwe araronka turaza kubigaruka ko dukubitira no mu gihugu cy'u Rwanda aho tuza kubabwira ingene umupfasoni w'umunyarwanda kazi no munsi ariko arahuhimbaza muragume ku ma radio yanyu Ariko mwima kemba nzinda wabwire yuko mugihe hatandwa irahira leta z'umwe za Amerika iciwemo n'igihuhusi cy'umuyaga wononye ibitari bike mu mpande zitandukanye Amerika yiteze urubura rwinshi cyane mu bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu urwo rubura ruzuba rurenga santimetero 30 nigo rero ruzoba rubaye runini muri no misi ya nyuma iheze ahenshi ruzoja akaba ari nka Philadelphia no muri Boston kuva ejo kwa gatatu inyuma ya saa sita indege zirenga 2,600 zikaba zarahagaritswe kuguruka kuno wa kane bategekanya kwizinda 300 zishobora kwiyongera kuri izo ugo rubura ruvanze umuyaga mwinshi rushobora kandi gusenya ibiti bitari bike ni mu gihe abajejwe kugarukana umuyaga nkuba bariko barakora kugira ngo bahe inzu zishika miliyoni 2 hamwe n'amaduka yabikorera utwabo bari bara utakaje kuva ku munsi wa gatanu urwo rubura kwiteze kuva ejo kwa gatanu gushika ku munsi wa Mungu Abanyagihugu muri Sierra Leone ku munsi wa gatatu niho bagiye gutora umukuru w'igihugu mushasha bizigiye ko azorongora ico gihugu co muri Afrika y'uburengero casinzikajwe mu by'ubutunzi nyuma y'ikiza ca Ebola co mu mwaka wa 2014 ico kiza cahitanye abatari bake abakandida 16 nibo bahiganirwa gusubira perezida Ernest Bai Koroma arangije ibiringo bibiri vy'imyaka itanu yemerewe nibwirizwa nshingiro ibitegiri vyavuye mu matora ntibirashobora kumenyekana bikaza gushobora kuja ahabona kumuhingamo wo kuruno wa kane Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri internet ya Radio Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabipfurize ikaze nshuti bakunzi n'umunsi mukuru mwiza ku bapfasoni n'abigema aho muri ko mutwumviriza muherereye ikiganiro cacu tugihereye mu gihugu cy'u Burundi turabwira ivyo munsi mukuru turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Evariste nziko banyanka Evariste amahoro ngaho mu Burundi
Namahoro neza Diane Washington muraho murakomeye
Turakomeye natwe turi ko turahimbaza uno munsi mukuru w'abakenyezi Evariste kugwego gw'igihugu umunsi wahimbarijwe hehe?
Kugwego gw'igihugu umunsi muzamakungu hari umukenyezi wahimbarijwe kuri stade Gatwaro ni ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza aho rero ibirori muri kano kanya bikiri kubirabandanya ariko ashikirizwa amajambo.
Amaze gushikiriza amajambo ibikuru bikuru bariko baragaruka ko ni nk'ivyahe bamaze kuvuga iki?
abamaze gushikiriza majambo Diane no kugura ku wa mbere yabaye buramatari w'intara Kayanza Anise Ndayike Ndayizeye aho rero yashikirije ijambo ryo kwakira abashitsi hano kugira Diane ko rero ibirori byo munsi byateye iteka n'umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ijambo giwe rero buramatari w'intara Kayanza yashikirije ko mu ntara arongoye naho umunsi mukuru wahimbarijwe aha mu Kayanza intara arongoye kirimo amabi akorerwa abakenyezi akaba yavuze nk'ibijanye no gufata ku nguva bigeme n'abakenyezi akaba yavuze ibijanye no guhohoterwa mu miryango akaba yavuze nk'ibijanye n'amatati y'amatongo guharikwa n'ibindi akaba mbere yaboneyeho yo gushikiriza ko abakenyezi arongoye 60% baheruka kurenganurwa kuko bandikishije ubugeni n'abagabo bahora bubakanye bidaciye mu mategeko akaba avuga yuko ikiringo bongewe cy'amezi atatu kugira ngo bandike amajana 900 asigaye abona yuko icyo kiringo kizohera koko iyo miryango majana 900 nayo nyene yagize ubugeni
ego Evariste nzikubanya nka turumva ko amajambo akiri ko aravugwa reka tukureke ubandanye wakurikirana aha muraheza utubwire ibindi makuru yacu aza kuza hanyuma
murakoze na
uyu munsi rero mpuza makungu hari umukenyezi usanze bamwe mu bakenyezi bo kumutambara turi mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi bipfumbereje muti kubera iki nyuma y'indwi zibiri imirima yabo iranduwe kugira ngo aho bahora barima hakoregwe ibikorwa by'iterambere y'umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse mu Rumonge yanyarukiye aho bari kubavugisha reka tubwire uko yabisanze
amaganya amarira n'umwiheburo nijo biranga bamwe banyagihugu baherutse kurandurirwa imirima kumutambara mu zone ya Gatete komine Rumonge agripie ntiziha bose n'umukenyezi avuga ko yatawe n'umugabo afise abana indwi ubwindwe yaconka tumusanze imuhiriwe aryamye hageze ko twiganira ayagowe amoso ziyatembera mu maso
nkumviza abana none tuzo tatu babana
namwebwe murabibona aho magazi urabona ko nari ndi cyamye kuko kugira ntara numba yuko ndiko ndayinga mu mutima numba ntamerewe neza numba yikomerewe nabi
uyu munsi ntute
numunsi ntego byo nkuye ntekanye ndabiteke ndabikuye ko n'umugenzi yantaye ribereye huko nyene ntacyo ntweka fise mbaho ikutinyene ku buzima bwanje buhagaraye
cyo kimashini umwumva haizi njwi zirenga zibiri kiranduye imirima y'abanyagihugu
iyo mirima ni ukuri ntari hato hasika nkamwe nk'inusi y'igitari ahandi naho hasika nk'iparasera zibiri aho yari imirima ndazika mu minsi iri imbere abana ndo bagaburira imaze kuza ndaze numva byose bamukaguye
ba nyine imirima yaranduwe igitigiri cyabo cyatugoye kuronka kuko hari imice myinshi muri bo harimo abanyagihugu ba nyine matongo bahavukiye harimo kandi abandi bagiye baragura amatongo hakaba n'abandi bakose aho barima aho kumutambara hasanzwe kandi hariho ibigwati by'amahoro bigwiriyemo abantu bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania 2008 ho mu kigwati cya kabiri mu miryango irenga 250 ihaba irenga 200 igizwe n'abahungutse muri bo naho nyene harimo abaranduriye imirima akarorero na kumukenyezi yitwa ni kuri Stelina afise abana batandatu nibo batunze kuko mushiga nawe wiwe ari kumusego
ndaba ahantu mu ikambi hitwa Ibujyankuru turafata abana turahunguka turaza dusitse ngaha baraduhinzu turabamwo ariko aho kurima nta nahato yabaduhaye nta tongo mfise nta n'umuryango na papa yapfuye indwi na kabiri sindo kubwira ngo itongo rya papa ryariri harabone kumugwa neza basaba rampa ahantu hibivingira ngo hose ka karibu iheka rero gatoyi tuzakumva ati umwanyi wo wose ati bahaye baza guharandura kitandike nura kugusa yari iyo ndimo kandi nta nahandi sigaranye nta na gatoya mfise nta n'igikoti nk'icyo sigaranye
aho hantu haranduwe imirima hanganye hegitari zibiri buramatari w'intara Rumonge Juvenal Bigirimana amenyesha ko ari aha leta kandi ko agira akorerwa iterambere
na hantu hatu hazokorerwa iterambere hagakorerwa ibagiro rya kijambere kandi rinini ibagiro rizotuma intara ya Rumonge igira iterambere n'abene gihugu cyane cyane bahajya nabo nyene bakagira iterambere
ariko rero ku ruhande rw'abanyagihugu bo bemeza ko ayo matongo yitwa amapeyizana arayiwabo na Himana Petronia umufakazi yahungutse atarahunga avuga ko yaba muri ayo matongo kandi ko ni gihahungutse yashikiyeho
kwahunje irindwi na kabiri ndarimbyaye imbyaro zibiri kandi hajya hantu nta muntu yavuga ngo hahantu nahare nabona turima turarima ipampa baraduruhuci pampa tucatuhahingurira imigambi yo kurima imyumbati kumubyeyi yatuzanye avuga ati turosikiraho rwaba none ni hajya nyene niho rwaba nta handi
murafite ivyemeza ko ari wanyu
yajya matongo yari yafase ba papa none bamaze kubica turi kwiruka nta wabinje kuraba munja nta nivyo twigeze turaba ivyemeza twateye twiruka
mwabisigure babura matari ko ikosa ari wanyu
nukuri twamatura bivuga kunyene kwaje mu president ariho rwahunje tuva paguma bavuga ko arahare
abaje kuvuga ko batanga iterambere ariko ko leta iramutse ihakoresha iterambere kuri afunye bahe muzibukiro kuri abaje kuvuga ko basigaye ari bantawo nikora rubatari nya rumonge abwo ko batazobaheba
abavuga yuko bagira babomore ubwa mbere ni bareme kuko nabacyo icyo kibazo rero kizova mu nzira kandi kizogenda neza baba abagomba kuvyubakirwa ari nabo benshi ntara ya rumonge yose baba abo bavuga bati natwe bubasaho twari nabo nyene barimwo ni ngombwa twese tukije kandi kigende neza
abaprezidenti yabayeho kuva Burundi butarikukira ku ntora wabirigi na matongo leta y'abanyagihugu kugira ngo barimemmo ibitegwa njabukamaji ari nija bigizwe ni ama bikaba byakugona cyane cyane mu ntara z'ibitoki bubanza no mu yindi mihingo imwimwe yo hagati mu gihugu cy'u Burundi eti imaze gukuraho ubwiregwa ku Repubulika ya kabiri ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza abanyagihugu baba muri abapayizana nabo nyine bagumye basaba gukomoregwa ayo matongo kugira ntibagume ari abagaregwa ba leta abanyagihugu bahavuye bakomoregwa ayo matongo y'amapayizana mu itegeko rigenga amatongo ryo ku wa cenda ukwezi k'umunani umwaka wa 2011 mu ngingo yaryo y'amajyanabiri na 55 muri zone Gatete mu ntara ya Rumonge Federalite yashatse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Urwanda nago nyene rero rwifatikanije n'isi yose mu guhimbaza munsi mpuzamakungu w'umupfasoni. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yagendeye abapfasoni bo ku mitumba ya Muyira na Kigoma ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda. Bamubwiye ko ari ubwa mbere bahimbaje uno munsi badafise ico basangira.
Mbere tukifite ubushobozi umumama yizanaga nka mironko y'amasaka tugaterana hamwe tugasangira none rero ubu byarahindutse dufite ubukene cyane ntabwo byabashije kubaho muri iki gihe mbere twaragendaga tukanywa n'urwo ruyama n'ikigage twarangira tukishima tukabyina ariko tuzagenda tubyine nyine kubera ko nta kindi dufite dutaye
cyane n'ikigoro no mwaka tubereye mu bicyane
abo ni bamwe mu bagore bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza basobanuraga radijwi rya Amerika uburyo bizije umunsi mpuzamahanga w'umugore tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Aba bagore kimwe na bagenzi babo mu murenge wa Muyira hose mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ijwi rya Amerika ryarabasuye maze batubwira uburyo umugore abayeho muri iki gihe.
Nitwa Mukamuge Madina nk'abanturuka mu karere ka Nyanza ntuza umurenge wa Kigoma. Mbaga umugore wahantu ko abayeho nuko ushakashaka ukishakashakira nuko bimeze kuko umugore abagabo bikigiye bavuga ko abagore dufite amafaranga
ubutetsi bwarashize rwose ndavyuka nkaja gushaka utunyanya no dutoryi ikigoroba nkahingaho gato saa 11 nkaja kudandika arahitse
iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhe ikiraka kurya biratugora.
Icyo aba bagore bahuriyeho baba bo mu murenge wa Kigoma ndetse n'umurenge wa Muyira bose bavuga ko batunzwe no kwishakira imibereho iyo baba bafite abagabo cyangwa batabagira. Aba bagore bavuga ko iyo batabashije gukora ngo bagire icyo binjiza mu rugo bahora n'intonganya hagati yabo nabo bashakanye.
Noneho ukava guca yanshuro umugabo yamara kubona bavuye guca inshuro wagahita yigira mu bye akumva iby'urugo ntibimureba akajya mu mayoga akajya muri ibiki aho aziye nyine ugasanga nta mahoro ari mu rugo. Nimubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa ntese kuva ngo abagore babonye ijambo mbona ngiye ryarabonye mwebwe mwifite mufite akazi mubasha kwikemurira ibyanyu. Kibuga turacyahangayitse.
Majyaro nta jambo dufite.
Ukuvuga ngo nshyira mu rugo n'imenya hasigaye.
Abagore bo mu cyaro bahuriza ku kintu kimwe ko aribo basigaye barahaye imirimo y'urugo kuko usanga abagabo babasiganya.
Iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhe ikiraka kurya biratugora.
Wende babarimo kutubwira bati nuko turabapfakazi. N'ufite umugabo biragoye.
N'ufite umugabo biragoye kuko udashakashatse ubwo niyo tubonye ikiraka cya 800 turagikora kugira ngo dukunde twiteze. twiteze imbere nyine tubone icyo umwana yararira ukageza saa 6 akaguhamagara nani wanayane muhira ntagi ikintu agura rwose kuko twadushakamo kawunga tugashakamo n'imboga
kuno mbigenza rero iyo na ntingiye nkamagana nani ubwo nokuvuga ngo nguri nusu yifu andi nkashaka nk'imboga tukararira nuko tubayeho
ubumba ndi mu murima nyine ngira ngo nk'ubu mu gitondo mba navuye gucinshuro nyine nkava kuya hingira amafaranga 800 none nkabona munaje mu kwange ndi bucikanwe nkavuga ndireka nk'ikigo wange mu murima wange nge kureba yuko nagiranye icyo shyiramo kugira ngo zabonange igihe bazaba bona hingiye yasaruye nanye ndeko ari cyo nabonamo abantu bo mu cyaro tufite bacyafite ingorane rwose baracyadu ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite nabana
benshi mu bagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batanga gufasha abagabo babo ahubwo bakeneye igishoro cyatuma biteza imbere
cyatuma turuhuka nyine nuko nkuko leta y'ubumwe ivuga iti guhesha umugore agaciro nuko baguma gukora imishinga ishoboka ku buryo bizagera no ku mugore wo hasi nawe akagira ikintu akora kuroho ifaranga akemera kirwanaho ntaje kuyahingira kuko no guhinga burya hazamo imvune pere burahinze mu gitondo uhingiye amafaranga 700 ikigoro uje kumuterera intabire aguhaye 300 amatungo nimbona yafite waragijwe n'umuturanye nayo ntubashije kuyahirira kubera iki uva muri ya ntabire uri mupfamagara pe pe niyo umuntu yavuga ati ndakorera n'icyatanu akabona hagikorera ntekereza yuko iryo hohoterwa ryagabanuka kuko wajye umenya ngo ibyanjye ndabikemura mu buryo runaka
turashaka kugira ngo abantu be badusayizira baduteze imbere baduhe nk'amafaranga y'inguzanyo natwe aciriritse atishyurwa amafaranga menshi kugira ngo natwe twiteze imbere turi uko twabaho abantu bo mu cyaro tufite bacyafite ingorane rwose baracyadu ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite n'abana wahawe ijambo ariko tubona ntabyo dufite kuko rwose nta kigenda
ahubwo turishimye cyane Imana iguhe umugisha kubona usuye umudugudu wa Bwambika turanezerewe cyane uratuvuganira rwose
umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga ni mu ntara y'amajyepfo ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro mu Nyarwanda kazi komeza umurava mu iterambere twubaka u Rwanda twifuza nta kiruhuko cyabaye uyu munsi akazi gakomeje nk'uko bisanzwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo
Tuti bakunze bijwi rya Amerika urumva kuno munsi twashimikiye cyane gose ku buzima bw'umufasoni n'umunsi mukuru w'umukenyezi ahatandukanye uriko urahimbazwa no musiro tugasaba imbabazi nimuza gushobora gukurikirana ibikobira nuganurwa ku mbuga ngurukana bumenye kuko dushaka guha umwanya umukenyezi na saa 10 ndetse turaza kuba hakanya muri isanga ubu naho rero duce tubandaniriza no munsi mukuru w'abakenyezi mu makambi atandukanye duhera mu Rusenda Vedaste Ngabo aratubwira ibigo abapfasoni bahungiye ngaho muri iyo kambi ya Rusenda muri byo harimo kubura amafaranga yo gusumira imiryango yabo
Bamwe mu bagore mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu karere ka Fizi ni mu birometero bigera kuri 50 n'umujyi wa Uvira batangaza yuko babayeho mu buzima butari bwiza ahanini buterwa nuko inkunga ya aseri bahabwa abari nkeye bityo bigatuma abagore bo muri inkambi batabona uburyo bikemurira ibibazo biba bibugarije birimo inzara no kutagira imyambaro nkuko twagiye tubisobanurirwa na bamwe mu bagore muri inkambi barimo Imbabarire Adela wasanze ku kiyaga cya Tanganyika yaje kurangura indagara n'abandi bagore
twebwe nk'abagore turi mu nkambi yo mu Rusenda turabyuka kareka tugatabagaba mu gitanda tugazinduka mu masaha 10 saa 11 tugiye kuyitanganika ngo tugiye kuronderera utudagara twabana turagenda haraho tubura haraho turonka turozito tudagara tukagaburira abana bakaje kugira naho nyene tuzinduke kare nta myenda tugira tukashaka turonka gahuzi ko kwambara tudukanda mbiri twacitse tukarongera ngo turonke dukara mbiri tuzaza twambara kandi kindi cya kabiri nacyo ubu amabo basigaye baduha tutebye tugasanga abana inzara irabishye araba nk'ubu tugeze itariki twapokeye ku itariki imwe n'ukwezi kwa mbere twari twapokeye tugeze itariki tutarapokera nibyo bituma duhangayikira ino nta kazi turonka hari naho tugenda kugakora iyo kubabembe bamwe ntibaduhembe kandi bakaduhemba ubu twebwe abagore twabaye hafi nk'abagabo ntikwirirwa tuhangayika
kubera urusobe rw'ibibazo n'imibereho mibi abagore mu nkambi yo mu Rusenda babayemo hari abagore batinyuka kujya gushakira ubuzima mu biturage by'abakongomani munani aho bakora imirimo yo guhingiririza kugira ngo imijyango yabo babasize mu nkambi ibone ibyifungura nubwo bitaborohera gukora urugendo rw'amasaha arenga 5 n'amaguru
tugeje murenge baratupimira ahantu dukora imvura dufise abana iratunyagirira hariya kugira ngo turondere cy'abana bambara kugira naso turondere cyo twambara kandi nico tujya urumva tugeze hari murenge hari naho bataduhemba neza bivanye no kumwe nugeze umwana akagwara ntibemera kumuvuza nta nibitaro biriyo baca kugira ati shunguruka muzoheza ugire ugaruke urumvuze kuhamarira ico waruzi kugiye gukorera ntacu bukizanye abana niyanzara urumva kandi impuzu abana ntari zubukirose bica bisaba yokongera ukagira nte kongera kuduga naho urazi imvura yaho iguma ku mugongo n'abana banyagirwa
si bibazo by'inzara no kutagira imyambaro byonyine abagore bo mu nkambi yo mu rusenda bahura nabyo ahubwo bafite n'ibibazo by'abagabo bagurisha dukarita bapokereraho abandi nabo bagahitamo gutandukana nabo bashakanye kugira ngo bashaka abagore baba bafite amafaranga
mwege mwogena mukongera mugasubira akara abagabo mu nkambi bariko baraka abagore bazanye baza kurondera abandi bagore bahuriye ngaha kandi abagore babyaranye n'abana bahangayitse aho borondereye abana babyaye bigaca bituma bagenda bagasohoka ahubwo n'abana babyaye bakicwa n'inzara ntihagire n'icyo babafasha
mu gihe hari abagore bagaragaza imbogamizi zo kuba batera imbere hari n'abandi bagore muri iyi nkambi bishatsemo ibisubizo binyuze mu buhinzi n'ubucuruzi bakorera mu rusenda oyu ni anonsi ya Tanshimimana umuhinzi w'itomate uvuga yuko zamuteje imbere
guri imitomate birafasha cyane kubera ndaronka cyo nipfunza ari cyo bimfasha ko bifasha ndaronka imuzu z'abana nkazigura cyangwa nkagura n'akandi kantu ndose nk'amahera nyine byuma ya mahera nkagira nkafasha abana ku mashuri
Ivete Munezero ni president w'ingambi yo mu rusenda akangurira amashyirahamwe yose akorera mu ngambi yo mu rusenda ko yababa hafi muri ibibazo by'ingutu biba bibugarije
nkajewe nsanze ndi umukuru w'abakenyezi muri inkambi na nohamagarira amashyirahamwe yose akorera nka muri inkambi atanimwe ivuyemo ko yofasha abakenyezi bose bari nga muri isambi mu kugira ngo bashobore kwibeshaho ikabahereza imitahe ikabahereza uburyo bwo kwambara no kwambika abana babo no gufungura kandi no kugira ngo bashobore kujya gusenya hari ya ruguru biterwa nuko bataba barunse inkwi zikwiye ngamikambi baturonderera uburyo two kwifashisha kugira ngo dushobore gucana hanyuma abakenyezi bareke kugenda hari ya ruguru mu misozi kuza gufatirwa yo ku nguvu ariho nabagenda gukingera hari kubera ubukene twosaba yuko boduha amafaranga twese tukifashisha tumwe wese agakora mu buryo bwose ashoboye kugira ngo ashobore kuronderera umuryango wiwe benshi ntibagira abagabo abandi n'abapfakazi twosaba yuko n'ukuri umukenyezi wese bumuserukako
tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kwikemurira ibibazo bigenda bivuka mu ngo ishiramwe ryawo ni fami ryari ryafunguye ibigo by'abakenyezi muri site ya Rusenda Rurinda ndetse na Gatunguru Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Mugenzi wacu Vedaste Ngabo cokorerwa mu ngata na James Jovin nawe atubwire ivyerekeye abapfaso ni mu kambi za Nduta Nyarugusu hamwe na Mutenderi
Bamwe muri abo bagore batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ibyo bya Amerika bavuze yuko babayeho neza mu nkambi kireke abagabo bake bake bamerera nabi abagore babo bimwe bikomeye
cyo twaguma tukorogana n'umugabo niwe ko yari ko yamerera nabi bimwe bikomeye gatuma guma yirongera abandi bakora akaguma nkubita nabi ravye mvuga ateka menda mu bisi cyo mu nkambi ya Nduta ndamaze imyaka ibiri none mu mugabo aranduruka aransangi turasaba n'imbabazi turongera turabana muga kimwe cyatumye ndamuhunga n'ubundi nshya cyagumye cyo sanga nubuje hageze yaho numva ko mbuzi yo nja niyo mva mice bivanye n'ukuntu bibazo byari bimaze kundenga je harageze yaho umugaba ntamunza amaze kunta munzu naheruka kupfunagurwa kuri akaza n'ubundi akaguma atariho ndi nkasanga igikare cy'urugiye acishe cyangwa agasigamo
mu nkambi ya Nyarugusuho bivugwa yuko ububi bwishi buri mu bagabo aribwo bubangamiye abakenyezi mu rugo naho burukumwa kutase umunsi wahariwe abagore uhimbazwa no gutanga ubutumwa kubijyanye niho hategwa mu nkambi ariko izo ngorane ngo ziracyahari
abakenyezi mu rumpande z'abarundi amabi bakunda guhura nayo namabi yo kubura ukuntu bashobora kwibeshyaho mu buzima bwo kudandaza ugasanga nta mutaye bafise kandi barakunda guhura n'ibibazo byo mu ngo bagakubitwa n'abagabo babo bivanye n'uko abagabo ataho bafise bajya niyo bava bakura cyane ngo baba badandaza bakaba bategemeye kuza kudokoa tujya to baba bapokeye kugira badandaze bakuze kunywa inzoga rero mu mama avuze akacya kubitwa
ico kivugo cerekana neza yuko umukenyezi ari umuntu yamye ahohoterwa kuva kera rero bikabiboneka yuko twaronse abatuvugira bivanye n'agahohotero twagiye turakoregwa tukicwa tugaturigwa rero biboneke yuko hageze yuko ayo mabi twakorewe yababaze isi yarasinzika imitima y'abantu rero kubwico maze kubona izo nkuru zabaye ku bakenyezi cyaboneke yuko byasinzika isi icyaboneka yuko abakenyezi bakwiye kuvuga bagateka kabo nabo hanyuma kuri uwo munsi nibona yuko azoba ari kwibuka impfu zashikiye abakenyezi kubw'agahohotero n'agacinyizo
kubibana n'izo ngorane abagabo basabwe guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi kandi bakamenya yuko umukenyezi ari umuntu akenewe gufashwa mu bijyanye n'amajyambere
abagabo no baha impanuro yuko boshobora kumenya ko umukenyezi ari umuntu afise amagara make adashoboye hanyuma bakabafasha bagafata mu mugongo abakenyezi babo mu kubafasha mu kuja kurondera udukwi mu kubafasha gusatura gakwiyo kashise muhira no mu kubafasha mu bikorwa byo muhira kubera umuvyeyi yaravyaragacoka hanyuma kaca ameregwa nabi mu buzima bwo kuba ari karavyara akora ibikorwa byose byo mu nzu ariko babafashije abagabo babo ndabona umenga abakenyezi bo bariko barafashwa mu buryo bwo kuryohora neza abakenyezi
ambasaderi Kamaliza Claudine aserukira ashyira hamwe the International Rescue Committee IRC yabariye igihe Amerika yuko mu gihe isi yose iri ku gikorwa cyo guhimbaza umunsi mpuzamahanga w'umugore iyo shyira hamwe rigiye kugwanya amabi hagati y'abubakanye kubera yabaye menshi mu nkambi
twakoze bino kubera yuko twabonye yuko amabi afatiye ukaranganderano hagati y'abubakanye yiyongere yagwiriye yabaye menshi amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore ikesi yo gukubita yo gukubagugwa izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango kugurisha ibyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kubyo barafite uburenganzira mu muryango jewe ikintu no basaba nuko bohinduka kugira ngo dushobore kutsimbataza iyi migenderanire myiza mu ngo kuko iyo hari migenderanire myiza mu ngo tugira amahoro amagara meza urukundo n'umunezero umuryango wose ugasanga ubayeho neza atagukumirana rero jewe icyo no basaba nuko ba bantu bogarukana gwa rukundo rwabo gwa mbere mu ngo bagarushirizaho gufashanya kumvirizanya mbere bakavyura n'ibiganiro hagati mu ngo umwana umubyeyi kugira ngo bashobore kumenya ibibazo n'ingene bo bikinga byoza biraba urugo rwabo muri make no basaba yuko botsimbataza urukundo n'amahoro
yavuze yuko bakenyezi n'abakobwa barenga 50 bahohoterwa n'abagabo mu nkambi burukuma kutashe bigatuma iryo shyirahamwe ritangura umugambi wo kwigisha abakenyezi hamwe n'abagabo kubijyanye no gukinga amabi afatiye ku karanganderano umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore n'umukobwa uhimbazwa tariki 8 ukwezi kwa 3 buri mwaka akaba hashize imyaka irenga ijana uhimbazwa ku isi yose mu nkambi z'impunzi Mtendeli Nyarugusu na Nduta naho uwo munsi urahimbazwa burukuma kutashe ikivugo cy'uno mwaka w'2018 ku isi no mu nkambi z'impunzi Nyarugusu Nduta na Mtendeli n'umwanya wo guteza imbere umufasoni wageze Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini igihugu cya Amerika
Nukurero nchuti wa kunziri juge Amerika mukanya turahava duhana aga hindukira. Kwizina gya bagenzi banje bose twongere kwifuriza umunsi mukuru mwiza abapfasoni aho muri haba mu makambi haba mu bisagara haba hagati mu gihugu icivugo cuno mwaka ni umwanya wo guteza umupfasoni imbere wageze. Uwo mwanya rero twibaze ko ugeze no miryango yanyu. Saa 10 mu kiganiro muri Sanga isaha yose ku bapfasoni baraza kutubwira uko babaye aho bari hatandukanye. Akaririmbo ka Cynthia Iteka umurundikazi aba mu gihugu cha Suède niko duce dusezeranira ko mugire umunsi mwiza Diane Nahazwe Macbile ya Bero hamwe na ingenieur Linas mwari kumwe muri kano kanya tubifurije umunsi mwiza.